Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 70 mukiza mu mwaka wa 2025 tutiramwe bagenzi mwashime kuri kira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye n'ijyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira Negura bivuye inyuma ingingo iherutse gufatwa na sentare yubahiriza ibizwa shingiro yo kwemeza ibyavuye mu matora yaranzwe n'utunenge tutagira izina yo kwa gatanu ruheshi ibyo biri mikete imigango ya CDPFNL n'ari Burundi bwa bose badutse kwandikira umukuru w'igihugu aho bavuga ko iyo ngendo icanishamwo abarundi abanyagihugu bo muri quartier Javem gisagara cha Bujumbura bamaze iminsi itanu bari mu kizimya biturutse ku nzu yahiye kuno wa mbere aho umunyagankuba wacitse bavuga ko bari kubahomba byinshi bagasaba ko icyokora gishoterwa umuti naho abanyeshuri bagera ku ijana barahebye kwiga biturutse ku bukene bwo mu miryango n'umugambi wo gufungurira abana amashuri muri kino gihe goyagoya aho ni ku ishuri shingiro rya Ruganirwa ni muri zone Cumba muri komine Muyinga n'ayandi imukanya tutambikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
amakuru tuyahere mu gisata cha politiki imigambwe senere sedepeni runani Burundi bwa bose banegura ingingo iherutse gufatwa na sentare yubahiriza ibizo shingiro mu kwemeza ibitigiri byavuye mu matora yo kwa gatanu ruheshi amatora avuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi hamwe n'ibonyangwa ry'amategeko mikete iyo migambwe n'urunani Burundi bwa bose barutse kwandikira mu kibuga ku itariki 11 ruheshi bavuga ko iyo ngingo ije gusubiza inyuma umugambi wo gusubiza hamwe mu Barundi hamwe intwaro rusange biri muri urwo rwandiko tubaze mbenzi wacu Jean-Marie Ndabashinzwe
muri iryo kete imigambwe CNR CDP n'urunani rwa politiki Burundi bwa bose bamenyesha umukuru w'igihugu bababajwe n'ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mukwanka ibirego iyo migambwe yari yatanze ikabamenyesha ko atashingiro bifise kubera batavyemezo bikwiye bari bafise kandi bo babona yuko batanze ivyemezo bikwiye n'utunenge dute kubiri n'ibyiritwa shingiro akabona ko harimwo nk'ukwakwa uburenganzira bwo gutora ico umuntu ashaka kudatorera mu ibanga bijanye n'amasaha yo kugurura no kugara ibiro by'amatora kwankira abarorerezi b'imigambwe yindi gukurikirana amatora no kutagira ico bavuga ku byegeranyo by'ivyavuye mu matora n'ibindi ibyo bikaba byabaye mu gihugu cyose bikozwe n'abarongoye ibiro by'amatora bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure abajejwe intwaro bakingiwe ikibaba n'abakozi b'umugwi utunganya amatora seni iyo migambwe CNR CDP n'urunani rwa politiki Burundi bwa bose imenyesha umukuru w'igihugu ko ingingo ya sena yubahiriza ibyizwa shingiro izogira ingaruka nyinshi ku gihugu kuko inzego zizoshigwaho zizoba zizwi n'amategeko ariko zitemewe iyo ngingo ya senare yubahiriza ibyizwa shingiro yahaye intsinzi umugambwe CNDD-FDD ku majwi 100% ngo ije kugarukana intwaro y'umugambwe umwe mu Burundi n'ingaruka intwaro nk'iyo yazanye mu gihugu ibyo ngo bijosubiza inyuma intambwe u Burundi bwari bugeze ko umubano mwiza hagati y'abarundi intwaro rusange hamwe n'ishusho y'u Burundi mu makungu imigambwe CNR CDP durunani rwa politiki Burundi bwa bose iheza muri iryo kete isaba umukuru w'ibihugu ukoresha ububasha afise kugira ngo afate icyo kibazo mu minwe agafata ingingo zituma u Burundi budasubira inyuma ku ntambwe bwari bugeze ko ku ntwaro ya demokarasi ibyo ngo umukuru w'igihugu yobikora mu gutunganya ibiganiro by'abegwa bose n'amatora aheruka kuba no kugurura amatohoza igenga ku matora yabaye kugira ngo amuhe ukuri ku byayabayemo hadasize inyuma kurekura abantu bose bapfundwe ku mvo z'amatora aherutse kuba mu Burundi.
Murakoze Jean Marinda bashinze. Haraheze iminsi igera kuri itanu abanyagisagara bo muri quartier Jabe mu gisagara cya Bujumbura batagira umuyagankuba, imvu akaba ari inzu yahiye ku munsi wa mbere igihe cy'isaha indwi z'ijoro bica bituma umuyagankuba ucika. Abanyagihugu baba ngaho muri quartier Jabe bavuga ko bari kubahomba byinshi bagasaba ishyirahamwe Regideso gukora ibishoboka kugira umuyagankuba usubire kuboneka mu maguru masha. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Ibikorwa byose bisaba umuyagankuba bimaze iminsi byarahagaze muri quartier Jabe. Nkuko amasoko yacu aho mu Ijabe abitumenyesha, nuko ibyo byose byavuye ku ibura ry'umuriro byatewe nuko kuva ku munsi wa mbere mu ijoro hari urugo rumwe rwahiye muri Jabe ya mbere. Kuva icyo gihe ngo ntibarasubira kuronswa umuyagankuba, ibica bibashyira mu ruhombo runini mu miryango.
Barahiye urupangu rumwe muri karitsiye ya mbere ku masaha y'ijoro, bishoboka ko umubyinnyi baba bahisemo gukata umuriro hose. Ngaho ku munsi wa kabiri bukeye, rero yuko bagerageza gukora aba asigaye hatahiye akarogoronga amatara, ubona ko hari abana barimo kuhategura ibibazo byo kurangiza umwaka basubiramo, hariho n'abategura ikibazo cya leta cyo gutegura amashuri yisumbuye bajya muri kaminuza ekisenereta. Ubu ni biri ko mu mashuri kuko bikorera sa mu miryango, ubona ko hari abakoresha ubutumwa bwo gusudira bw'amasaro byo kwasire, kandi imiryango yaretanzwe n'ibyo bibona bukene.
Abanyagihugu baho mu Ijabe bavuga ko bafise amakenga kandi ku busuma bwari busanzwe bwimonogoje muri iyo karitsiye ko bushobora kwiyongera atagikozwe, bagasaba ishyirahamwe Regideso cyo kimwe n'abajejwe intwaro gukora ibishoboka byose umuyagankuba ugasubira kuboneka ku neza y'abanyagihugu.
Icyongereko ni uko ubusuma bwo mu makaritsiye ya Jabe hasanzwe hegereye igice cya Ntahangwa, hasanzwe hari ubusuma bwinshi cyane, ubusuma bwinshi cyane bwo kuva kera. Iyo bishyitse rero hakaba amatara yacitse babizi neza igihe kirekire, ngira ngo n'insinga za Regideso nyine zisigaye nazo nyine bashobora kuzirandura. Usanga Regideso igerageze abadutwara muri administration komine Mukaza niyo Bujumbura batabara kugira ngo ikibazo cyose nimba ari ubutsinga nimba ari ubuhinga nimba ari iki bagerageze biyumvira inzegezi ndetse bakazashyikira iyo miryango.
Uruganda rw'amakuru wa radiyo Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera umustamiri wa komine Mukaza cyo kimwe nabo mu ishyirahamwe Regideso kugira ngo tumenye icyo bakihutira kogwa kugira ngo umuyagankuba usubire kuboneka mu Ijabe, ariko turabakena.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Ibohero rikuru rya rubanza rimaze iminsi ritaronka amazi, ibituma abanyururu babaho mu buzima bubi bagatinya kwandura indwara zituruka ku isuku rike. Ubuyobozi bw'ibohero mu kubyunyura nabwo ngo buca bufata ingingo zibangamira abanyururu n'ubuzima bwabo. Tubibaze Bonfisi Niyongere.
Amakuru dukura muri bamwe mu bajejwe umutekano w'ibohero rya Bubanza avuga ko iryo bohero rikena amazi bidasanzwe, aho imbere y'uko umuyobozi ahari ubu Samuel Kayandaza abayobozi ba kera barekura abanyororo bakaja kuvoma baherekejwe n'abajejwe umutekano kugira ngo bashobore guteka ibifungurwa by'intica ntikize basanzwe baronswa. Abo bajejwe umutekano w'ibohero bavuga ko kuva Samuel Kayanda ahawe kurongora ibohero rya Bubanza bavuga ko ibintu byaciye byunyuka kuko yabwiye abanyororo ko badashobora kuja kuvoma amazi ngo kuko ibohero atari ishure rifise uburaro. Izindi ngorane abajejwe umutekano bavuga n'ubukene bw'inkwi bumara iminsi n'iyindi bigatuma ibifungurwa bike bisanzwe biboneka mu ibohero bataronka ingene babikinjika. Ikindi abajejwe umutekano w'ibohero bavuga n'ukuntu uwo adongoye ibohero rya Bubanza atoza amafaranga ku kintu cyose giteye amakenga abanyororo batungiye muri iryo bohero. Abajejwe umutekano w'ibohero bagatabariza abanyororo bavuga ko hejuru kwicwa na kigoyi bashobora no kwandura indwara zitewe n'isuku rike. Kandi Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone Samuel Kayanda arongoye ibohero rya Bubanza ngo agire icyo avuga ku byo yagirizwa na bamwe mu bajejwe umutekano w'ibohero rya Bubanza.
Inzamba.
Ishiramwe Parseme rirashimishwa no kubona inyuma y'imyaka mirongo ibiri rugomero rwajeje murembwe ruheba rukuzura kuko ruzosahiriza mu gutanga umuyagankuba rusanzwe ari kimwe mu bibazo bikomeye bihanze igihugu. Faustin Ndikumana umuyobozi ushingwabikorwa muri Parseme avuga ko leta yari ikwiye kwakura isomo mu kureka kudindiza ibikorwa by'iterambere kuko atakindi bizana atari ugusubiza nyuma igihugu. Ukurikira Faustin Ndikumana.
Iryo rero ni isomo leta yohakura ikamenya yuko ku ngomero nk'izo n'ahandi mu bindi bihugu nta myaka ibiri itatu ihera, hanyuma rero n'izindi proje cyahora zidindira gutyo ziriko ziradindira gutyo hakaba ingamba zishasha kugira ntibisubire. Icyo kintu cyo twakura ni uko proje nk'iyi iheza urugomero nk'ubwo rukomeye uravya mikoratire ushobora gutanga ni uko ubona ko aruvuyemo ibya biri tuvuga bya kooperasiyo byo gufashanya. Leta y'u Burundi rero biragwira iba ku rugomero nk'ubwo yonyine yafashanije na ziriya za ibanye nkuru y'isi yose, ibanye nkuru ya Afurika, ubumwe bwa Buraya, abo rero n'abantu bafasha mu bihugu bitari bikinye kuba rero uriko leta yobandanya yegera abo bantu kugira n'ubundi no mumiza n'ibindi bikorwa bishobore gukoreka. Aha dusha gutanga ubutumwa bya bindi bantu bavuga ngo tuzokwikora n'ibikorwa ntibishoboka. Iyo nkingi rero ya kooperasiyo yo gufashanya twarayigarutse koneje ubundi kugira igihugu izotinde cyogorore ibikorwa remezo nk'ibyo bikomakomeye leta y'ubundi ntabishobora kwishoboza, kandi no kwimira ko hazoza umugwiza atunga yigenga ngo iba ku rugomero nk'ubwo aha mu Burundi si byo. Ingomero nk'izo zurakwaka ku ideni leta ishobora kwaka cyane ku bintu byo gufashanya n'ibintu cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu. Ideni byo byose nzi ko na leta yoza biroroha cyane, hanyuma rero ikintu twasaba ishyirahamwe leta zo kujya barabikora ibikorwa bindi gusubiriza wa muhora w'amatara ushaje, kuraba ingene bwo kuva utwangiye ushyirahamwe ku buryo by'umuyagankuba uracika bikagabanuka ndetse bigahera burundu. Hama leta ikajya guca bita strategi y'energi n'amazi ku buryo bagira plan y'ingene igisagara genda kirakura mu myaka mirongo itatu iby'amatara bikaba gushyika ku matara bikaguma ari umugani mu Burundi, ndetse hakaba n'izindi ngamba zotuma ibindi bikorwa remezo dushaka guteza imbere by'ubutare bishobora gushyigikirwa n'umuyagankuba. Mugabo byagankuba n'ubugikenewe buracari mwinshi kugira ibyo bikorwa bindi by'iterambere bishoboke.
Abanyeshuri barenga ijana bahora biga ku ishuri shingiro rya Ruganirwa zone Cumba. Ubuyobozi bw'indero bwa komine Muyinga mu ntara ya Muyinga nibo bahebye ishuri kuva umwaka w'ishuri w'2024 ushira 2025 utanguye nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi w'iryo shuri. Iruhande y'imvo zisanzwe zizwi zituma abana baheba ishuri nk'ubukene mu miryango, indwara n'ibindi, ngo hiyongeye ko ugucumbagira k'umugambi wo gufungurira abana ku ishuri aho bamaze iminsi bafungura ibiharage gusa. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Abana biga ku ishuri shingiro riri ku mutumba wa Ruganirwa zone Cumba komine n'intara ya Muyinga ntibashimishwa n'ifungurwa zigizwe n'ibiharage gusa bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rize zifungurwa ku isi PAME, igikorwa gifatikanije na leta. Ibyo byatumye abana biga kuri iryo shuri barenga ijana bahiba ishuri kuva mu mwaka w'ishuri w'2024 ushira uw'2025 utanguye. Muri abo hagwiriyemo abana babatwa baheba ishuri nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi iryo shure Dieudonne Ngoenganya. Uyo muyobozi akavuga ko ku yandi mashure ari ku mutumba wa Ruganirwa ahabwa imfungurwa n'amakoperative yoyo abana bafungurirwa neza bigatuma abana baguma ku ishure.
Ishure riri mu mugwi wayagaburirwa na PAM mu gihe ayandi mashure amwamwe kandi menshi muri komine Muyinga ari muri projet pilote donc revecore acha le code centralise ariyo arimane par le coopérative. Twebwe tukirimo uyu mugambi wa leta na PAM ariho baratugaburira bonyine turahura n'ibibazo bidasanzwe byashobora gusanga imfungurwa zihera agahera igihe kirekire ata mfungurwa zije ku ishuri y'amashuri mabanye abana bagaburirwa baca bidoga abandi nabo usanga muhira tako bari na cyane cyane umwe mu ya miryango y'abatwa bagaca barushiriza guheba. Ikindi hari igihe ushobora gusanga ibyo turiko dufungurirwa kumashuri wacu uko nabiri muri komine muhinga arizo bukubiyeriya mashuri gahurirwa n'amakoperative ariko bafungurirwa bidasa mugabo abana biga ayo mashuri mabanyi usanga baba kuri imitumba y'iwacu nyene bakeganira na bagenzi babo aho baganira agaca badebukirwa
Jedone Ngoenganya avuga ko ubukene bw'ifungurwa bahora bafungurira abana bwagize ingaruka mbi no kumwimbu w'abaregwa ugereranije no mu bihe bafungurirwa ifungurwa zitandukanye
umwe rero uboneka irindi shyirahamwe cyangwa babandi bagira neza wongereze tugupfu byo baziza abana bagenda bagafungura neza kandi ibyo iyo bihari ku ishuri biradufasha abana bahejeje gufungura inyuma y'umutaga baca basubira mu ishuri na sharishane bajya bakunze abigisha biratuma bapansa na programme z'ibyigwa bya n'abana barashobora kubeneficia amaranforcement kubera baba bafunguye badashonje hariho imyaka yigeze kubaho tutaronka amaperiode de retire usanga ifungurwa zaza vuba vuba aho twarashoboye kumenyesha ijana ku ijana mu kibazo cya leta co mu bice imyaka ine twikurikiranye ariko muri kino gihe abana bariko badebukirwa ku bwinshi
uyu muyobozi agasaba ishirahamwe mpuzamakungu PAM ko ryo baronse ibifungurwa bikwiye kandi ku gihe nk'uko bigenda ku yandi mashure aronse ibifungurwa n'amakoperative
imbere gusozera ano makuru dukurikire akamu gategwa n'umuhari ina mahoro umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ukurikira
uyu munsi turarabira hamwe inyigisho zo gukunda igihugu n'izo kugira ubuntu kumenya kahise kacu kugira ngo twubake kazoza keza twige n'ingene twoshobora gutorera inyishu ibyo tutumvikana ko mu mahoro bifatanije no kubahiriza agateka kazina muntu
nyigisho nimba ishuri rikigisha kitubwiye no kuvuga ko n'ibyo bigambwe birimo rero none ishuri rafite uruhare muri politiki kuko jewe abateye banje bavuga ko ishuri ridakwiye kubigiramo uruhare
no ubajije ikibazo cyiza cyane oya amashuri ntaja mu bijyanye na politiki y'imigambi ntitubabwira uwo mutora cyangwa uwo mudatora uruhara rwacu ni ukuba ubumenyi kugira muzobe abanyagihugu bazi ibyo barimo n'ibyo bakora bashobora kugira uruhare rugaragara muri demokarasi ibyo nibyo bisigura politiki mu mashuri kumenya inyifato ibyo wemerewe n'ibyo utegerezwa gukora hamwe no gushyikiriza ibyiyumviro byawe byubaka
bisigura rero ko twiga kuba abanyagihugu beza kugira ngo ntitudosubiremo amakosa yabaye muri kahise no kubana mu mahoro
ego cyane ishuri rishyiraho inkingi y'ibyo uvuze ribategura kuzoba abanyepolitike benshi abazokubaka uburundi buzira kurenganya iyo niyo politike y'ukuri twiga mu ishuri twigisha abantu bazokubaka ejo heza nuko rero umwanya wagenewe mu kicigwa urahetse tuzobandanya hanyuma kandi mwakoze gukurikirana n'umwete hamwe no kubaza ibibazo
barongozi b'amashuri namwe bigisha mumenye ko politike yigishwa mu mashuri ari ituma ugwaruka ariko Burundi bwejo ruzokubaka igihugu kizira kurenganya hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu
akanaka mu muterwa n'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano
Nino kuri ako kamo dushite usozera n'amakuru nk'abashimiye mwebwe mwese muteze yombi ngashimira n'abagenzi anje mwese witiciye watufashije kuyatorokaniriza mugire amamwubahwe mwanyu no mu byanyu n'agahwane mugire na wikendi nziza iwanyu no mu banyu